Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi ni Edirwe mubasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri iyi saha. Mu Rwanda kuva kuri uyu wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira COVID-19 abana bari mu kigero cy'imyaka 12 kugeza kuri 18.
Ababyeyi babanje gusinya consent form yuko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya COVID-19, bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite, nta bundi burwayi afite bwatuma adakingirwa.
Uyu ni madamu Uwiragiye Bibiane, umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda zikingira mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Bamwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba gusubizwa mu gihugu cyabo cyangwa bagashakirwa ikindi gihugu bajyanwamo kubera ikibazo cy'umutekano muke. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo byugarije ikiremwamuntu muri Afghanistani byiyongera. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya. Amakuru yacu yo kuri iyi saha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge uvuga ko ibihano no guhagarika imfashanyo bituma ibibazo byugarije ikiremwamuntu muri Afghanistani byiyongera. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eugenia Mukankusi.
Umuyobozi w'ibikorwa bya komite mpuzamahanga y'umuryango wa Croix Rouge, Dominique Stillhart, yavuze ibyo nyuma y'iminsi 6 ishize asuye ibitaro mu karere, avuga ko yiboneye n'amaso abanyafuganistani bazahaye. Yivugira ko yababajwe no kubona abana mu bitaro binini by'i Kandahar amaso yabo agaragaza ko bashonje no kubona ababyeyi batakaje icyizere. Stillhart yavuze ko ari ibintu biteye umujinya urebye uko abasivili bababaye biturutse ku bikorwa bya muntu no kuba umuryango mpuzamahanga warahisemo gufatira ibihano ingoma y'abatalibani yihaye ubutegetsi mu kwezi kwa munani. Uyu muryango wanze kwemera guverinoma y'abatalibani mu rwego rwa diplomasi, ahanini ushingiye ku mpungenge z'uburenganzira bwa muntu by'umwihariko ubw'abagore n'abakobwa. Uyu muyobozi yasabye abaterankunga kubona ubundi buryo bwo kurengera ubuzima bwa miliyoni z'abanyafuganistani. Yaburiye ko ibihano mu rwego rw'ubukungu byashyiriweho guhana abari ku butegetsi i Kabul, ahubwo birimo kuzahaza miliyoni z'abanyafuganistani mu gihugu hose batagira ibyangombwa by'ibanze bakeneye kugira ngo baramuke.
Igihugu cy'Ubufaransa cyasabye abaturage bacyo bari muri Etiyopiya kwihutira kuva muri icyo gihugu. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Diane Nininahazwe.
Ubuserukizi bw'Ubufaransa i Addis Abeba ku murwa mukuru wa Etiyopiya mu ikete bwandikiye Abafaransa bose baba muri icyo gihugu bwabasabye kwitegura bagasubira iwabo bidatevye, bwongera buvuga ko bwiteguriye kubatahana. Ambasade y'Ubufaransa i Addis Abeba isigura ko ino ngingo yayifashe ku mvo z'umutekano mu gihe impande zishamiranye ziriko zitera zegereza umurwa mukuru wa Etiyopiya. Ibindi bihugu bimaze gusaba abanyagihugu bavyo kuva muri Etiyopiya ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza. Afrika y'Epfo na Kenya bikaba byasavye impande zishamiranye muri Etiyopiya guhagarika ingwano.
Barakoze bagenzi bacu batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.co. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda kuva kuri uyu wa kabiri hatangiye gahunda yo gukingira COVID-19 abana bari mu kigero cy'imyaka 12 kugeza kuri 18. Ni igikorwa cyahereye mu mashuri yo mu mujyi wa Kigali ariko kizagezwa no mu ntara nyuma. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboye.
Leta y'u Rwanda itangaza ko iyi gahunda iri mu mugambi mugari yatangiye yo gukingira abantu benshi mu rwego rwo guhangana na COVID-19 ku kigo cy'amashuri cya Kagugu kiri mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo, kiri mu bya mbere byatangiriweho. Iki kigo gifite abanyeshuri bagera ku 900 kibarura bagera ku 2000 bari hagati y'imyaka 12 na 18 bagombaga gukingirwa. Mbere yo gukingirwa ababishinzwe babanzaga kubaza abana niba bahawe urwandiko n'ababyeyi babo rubemerera guhabwa urukingo. Hakurikiragaho kubanza kubaza umwana niba yafashe amafunguro kuko abaganga bavuga ko gukingira umwana ushonje ashobora kugira ikibazo cy'iserere. Nubwo abana bageze mu cyiciro cyo gukingirwa babanzaga gusobanurirwa kamaro k'urukingo no kubabwira ko ntabwo babakwiye kugira. Ku bakiri bato bari hagati y'imyaka 12, 13 ndetse na 14 wasangaga ubwoba ari bwose.
Niba mfite ubwoba bw'urushinge kubera ukuntu rureshya.
Dufite ubwoba. Kiriya gishinge ni kirekire cyane.
Nanjye ndumva mfite ubwoba rwose.
Ni kirekire
cyane. Kuko nabonye uburyo kireshya. Ndabona cyagutobora umutwe.
Iyi gahunda yatangiriye mu mujyi wa Kigali, aho abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC basangaga abana ku bigo byabo. Madamu Wiragiye Viviane, umuyobozi wungirije ushinzwe gahunda y'ikingira muri RBC, yasobanuye ibyo bagenderaho mbere yo gukingira umwana.
Ababyeyi babanje gusinya consent form yuko bemeye ko abana babo bakingirwa iki cyorezo cya COVID-19. Bakora screening buri mwana kugira ngo tubanze turebe se nta nkorora afite, nta bundi burwayi afite bwatuma akingirwa. Ubundi ikindi dukangurira ababyeyi kugira ngo iki gikorwa kigende neza ni kujya batuzanira abana mu gitondo bafashe ifunguro rya mu gitondo. Ashobora kubwiteza n'urugero atariye wenda akaba yagira isereri, ariko uyu mwana yafashe ifunguro aba ameze neza nta kindi kibazo. Ariko uyu munsi twabakingiye bamaze kurya, niyo mpamvu dutangiye dukererewe. Bamaze kurya tugiye kubaganiriza tubabwira urukingo bagiye kwikingiza nabo babyumve babigiremo uruhare.
Abana bafashe iya mbere bagahabwa urukingo babwira Ijwi rya Amerika ko basanze ari urushinge nk'izo basanzwe baterwa.
Nari mfite ubwoba mbere akongezeyo, nta nubwo namenye ko baruneye.
Nanjye abantu nyine babikabirizaga ngo biraryana, nyine nanjye mwiyumvisha ko biryana. Ariko uyu munsi nashirutse ubwoba ndavuga ati reka nanjye banyingire, baranyinjana mva n'ibisanzwe ntabwo biryana, ni na byiza.
Numvise nta kibazo, n'ubundi ni ibisanzwe. Bimeze nk'urushinge rwa malaria bagutera nyine bikarangira. Mbyakiriye neza kuko ni kumva nanjye muri iyi minsi nyine ndi kumva meze nk'ufite ubudahangarwa, ariko agapfukamunwa ko sinakibagirwa kuko COVID naho yagiye.
Abana bose bahabwa urukingo bategekwa kubanza kwicara iminota 15 mbere yo kujya mu zindi gahunda. Abaganga bavuga ko babagamije kureba niba nta kibazo urukingo rutwaye abana. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko gukingira aba bana bizagabanya gukwirakwiza ubwandu bwa COVID-19.
Byagiye bigaragara ko icyorezo iyo kigeze mu bana ubwandu burihuta cyane kubera ku ishuri kubahiriza ingamba batabyubahiriza neza. Twasanze rero nanone abana aribo bakwirakwiza indwara kuko bazijyana mu bakuru mu rugo, kandi ugasanga ingamba n'abana zo kubahiriza amabwiriza bitoroshye. Niyo mpamvu twahisemo no gutangira iki gikorwa cyo gukingira abana kuva ku myaka 12 kuzamura.
Minisiteri y'ubuzima itangaza ko abana bari hagati y'imyaka 12 na 18 abagera kuri 1,108,000 aribo bazakingirwa COVID-19 mu gihugu hose, mu gihe abandi bazakingirwa bari hejuru ya 18 kuzamura. Ahateganijwe kuzakingira abarenga 5,000,000. Bibari itangazwa na Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kugeza kuri uyu wa mbere abantu 5,673,323 aribo bari bamaze guhabwa dozi imwe y'urukingo, mu gihe abagera kuri 2,961,770 bamaze guhabwa doze zombi. Asumta Kabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: +1 202 4441 3. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziva mu nkambi ya Rusenda iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zivuga ko zifuza gutaha mu Burundi cyangwa zigashakirwa aho zimurirwa bitewe n'umutekano muke uterwa n'abantu bitwaje ibirwanisho bamaze iminsi bibasira inkambi ya Rusenda. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Nyuma yaho mu cumweru gishize abantu bitwaje imbunda bataramenyekana binjiriye mu nkambi ya Rusenda inshuro nyinshi, bakica umugabo umwe, bagafata ku ngufu umugore we, ndetse bakanyaga inka z'impunzi zirenga 50. Zimwe mu mpunzi zo muri iyi nkambi zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya 2 n'iya 3 zavuye mu mazu yazo zihungira kuri biro ya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi, zivuga yuko kubera umutekano muke zifite zifuza guhunguka mu Burundi.
Baduteranye iryo aho tujyamye bakadusahura ibyo dufise mu matwi, ubugiye gusoma aho yari afatirwayo umupfasoni afatirwayo agakora ibyamfurambi, natwe turakoma induru kandi nta nikidushikako turaturiruka n'ababaraza kuturasa, twumva ngo hari abajyaje umutekano nta n'umwe adushikano kudwe twashaka mudusabire batwugururira amayira dutahe naho bana bidashoboka batunguruze badukure ngaha mu gikoro
mu ikambi ya Rusenda. Abagore badufata ku nguvu, abana ntitukibona aho tubajyamika, turara mu ibarabara baratwiruka ko n'amasoro. Rero kumva nk'iyo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza dushaka batwunguruze badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye dufise, nta kindi twifuza mu nkambi ya Rusenda, dushaka baduhungure badutware iwacu.
Gusa nubwo hari impunzi zo muri inkambi ya Rusenda hari zifuza kuba zasubira mu gihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke, hari izindi zifuza ubuhungira handi kuko zitizeye umutekano wazo mu Burundi.
Twabuze imbwa n'imbwebwe, twabuze pfo na ruguru, kuvuga byo guhunguka ntaho tufise. Abahunguka ngira ngo abofata ingingo yo guhunguka ni bajya abantu bari bariyandikishije, ariko abandi nabo nukuja kurondera ubundi buhungiro mu bindi bihugu biri mu mutekano.
Sengimana Zakaria avuga yuko imishinga yabo y'ubuhinzi n'ubworozi yahombye kubera uyu mutekano muke uri muri inkambi ya Rusenda irimo impunzi z'abarundi zirenga 30.
Tumaze gukotesha imirima turarima, ariko ubu ntitukiyimbura ku mpamvu yuko abadamu bacu baje kugira ngo bagende kurondera ibyo baba bararimye, bakabafatirayo bakaba kubagura, namaze kubashura jushushuza bigacha bituma yuko imitima yakiguma iri hejuru. Uyu mwanya nino saha bagezeho kutuntu twaba twararondeye twerekeye amatungo, waguze inkoko, waguze ihene, eka n'uwiguriye ngo akomwunguruza ku buryo abona ko hano hantu hari heza kugira ngo uzaronde ko ronka 200 to 500. Ibyo bintu byamazwe nako ari bidazo kwe two bitunga cyatwo birondera.
Ubuyobozi bwa Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda buvuga yuko gahenge kamahoro kagarutse, kandi ko hari zimwe mu mpunzi ziri gusubiraho zari zisanzwe ziba muri site ya Gatunguru ya 2 n'iya 3. Umuyobozi wa grupe mwe bararanoro ari na inkambi ya Rusenda iherereyemo, Bwana Wilonja Juma, yabwiye Ijwi rya Amerika ko hari ingamba zafashwe n'inzego zishinzwe umutekano zo kurindira impunzi umutekano. Umutekano muke watangiye kugaragara muri iyi nkambi kuva tariki ya 15 y'ukwezi kwa 11 2021, ubwo abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri iyi nkambi bakanyaga inka z'impunzi. Nyuma y'iminsi mike kandi baragaruka bica impunzi imwe, bafata ku ngufu umugore umwe, ndetse batwara inka zirenga 20 n'amahene. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika uvira mu tara kivuye epfo.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 5 9 1 5 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishirahamwe ry'abagide mu Burundi rirahamagarira abakobwa kurigana kuko hari byinshi baryungukiramo birimo ukwiteza imbere no kwiga ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibi nibindi mugenzi wacu Oriane Itangishaka yabiganiyeho na bamwe mu bagize iryo shyirahamwe barimo Bella Amandine Kaneza na Benita Nitangabukuru umaze imyaka irenga 10 muri iryo shyirahamwe. Reka Kaneza atangira tubwira bimwe mu byo iryo shyirahamwe rikora.
Ishyirahamwe ry'abagide mu Burundi ni ishyirahamwe rihuriramo abigeme n'abakobwa kuva ku myaka 6 uduga. Dufise umuvunyi wacu w'umuhari w'abagize ni Badon Powell, ariwe yatanguje n'umuhari w'abaskoti w'abahungu. Ariko nk'uko yari yabishatse agitanguje umuhari, uko ingoro y'abakobwa n'iy'abahungu itandukanye, niko yatandukanije umuhari, hakaba hari umuhari w'abaskoti n'umuhari w'abagize. Umuhari w'abagize urimo abakobwa kuva ku myaka 6 bagenda baraja mu migwi itandukanye kubw'imyaka bafise. Ni ahantu barongera indero yongeye ku ndero bahabwa mu ishure, tukigishwa ibyo mu buzima, ukuntu twokwiteza imbere aho umwe wese abageze bivanye n'imyaka yiwe. Ni ahantu twigira ibintu byinshi, kandi ishyirahamwe ry'abagize ni ishyirahamwe rihuriramo abantu bose ku myaka cumi umwe wese yemera. Ubwoko nta tandukaniro na rimwe rihari mu ishyirahamwe ry'abagize. Twese abakobwa duhurira hamwe tukarererwa hamwe.
None mu kugira ngo umwigeme ashobore kwifatanya namwe kwinjira, hasabwa iki?
Nta kintu na kimwe dusaba umuntu kugira yinjire mu ishyirahamwe ry'abagize. Tumusaba kuza dukorera, turi ishyirahamwe rikorera mu mashure. Hari amashure usanga arimo abagide, ahandi naho tugakorera aho dusanzwe tubaye mu makominote dusanzwe tubayemo.
Ubu mu gihugu cy'u Burundi umugwi wanyu igizwe n'abigeme bashika kuri bangahe?
Hari abigeme barenga 10,000 mu ntara zose z'igihugu.
Numva ko atari bake. Ibikorwa bya misi yose musanzwe mukora, wavuze yuko mwigishwa bimwe na bimwe bijanye n'ubuzima bw'umwigeme, bimwe mu byo mubigisha, bimwe mu bikorwa bya misi yose canke burindwi mugira ni nk'ibi?
Ibikorwa dusanzwe dukorera ko na cyane cyane turavuga ku bijanye n'amagara meza, tuvuga ku bijanye n'ibidukikije, turavuga ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza no ku bindi bintu byose kwiteza imbere nk'umuntu, ku bindi bintu byose bishobora gutuma umuntu atera imbere, agira icyo ashitse ko mu buzima, afashe ibyo tuyigira mu bagide, agashyira hamwe n'ibyo akura muhira no ku ishure, bikamufasha kuba umuntu afise aho yigejeje.
Abagide none iyo ishyirahamwe ryanyu uburyo buva hehe? Mufashwa na bande mu bikorwa byanyu mukora mu gihugu?
Uburyo dukoresha turiyumunganya, ariko turakorana n'indi migambi, tuba dukorana n'aba partenaire usanga dukura muri turafise. Turakorana na UNICEF, turakorana na UNIFAM, turakorana n'inzego z'igihugu zimwe zimwe mu migambi yacu tuba dufise yo guteza imbere urwaruka rw'abakobwa cyane cyane.
Mpindukire gato kuri Benita Nitangabukuru. Benita, wewe wagiye muri make wagiye mu mugwi w'abigeme b'abagide ryari? Bigenze gute?
Kuri jewe natanguye kuja mu muhari w'abagide kuva ku mwaka 2009 hama njayo njanywe n'umubanyi muga. Uwo mubanyi yari umuskuti, yari novuga nti nk'umugenzi w'abavukanyi banje. Hama aravuga ati karibu ahanaha turafise umuhari w'abagide dukorana n'abaskuti, ariko nawe urashobora kuba hamwe natwe hamukiga byinshi. Muri icyo gihe novuga nti ntibyari bigoye cyane, kuko n'umubyeyi wanje yarabikunda. Hama aravuga ati genda kumbure hari aho ushobora usanga uteye imbere. Novuga nti na uko natanguye kwinjira mu hari abagide hama ndawukuriramo kuva mu 2009 ngenda ndaronka ico novuga mu progression bivanye n'ico twita ama progression mu hari w'abagide no kuvuga ama promesse kugera no kurundi rwego novuga nti rw'abakuze aho umuntu ashobora guca toteme akabandanya
none bimwe mu bikorwa mwagiye murakora nk'abagide ukiri muto byari bihe wajayo kangahe mu manama yabo canke mu bikorwa baba barimwo mu ndwi waja nka kangahe
mu bisanzwe mu ndwi najayo rimwe bivanye n'ivyo bere yari yavuze hariho mu bibano byacu nuvuga nti tujayo dimanche twebwe ku munsi w'Imana niho tugira amakoraniro muri ico kibano cacu hama mugabo apari yivyo hariho ibindi bikorwa wasanga dukora haba ku rwego rw'igihugu canke ku rwego nyine bwo muri ayo makomunite tuba turimwo hariho nk'ama bon action tukaja gusuza nk'abagwaye canke tukaja nko gusukurira nk'abantu bantu nikora canke nyine n'andi n'izindi nyigisho twaronka ku rwego rw'igihugu hose nuvuga nti naravyitaba kuko nari namaze kubikunda
Abavyeyi none barabitahuye ico gihe bavyemeye byoroshe byagenze gute babwira abavyeyi yuko ugiye kuba umugide bavyakiriye gute
Abavyeyi bavyakiriye neza kuko baravuga bati hari abo tubona bamaze kugera kure cane bamaze kugira ico bungutse haba mu buzima busanzwe bavyakiriye neza kandi baranampimiriza kubandanya bantera intege ntibashize umutwe yuko umuhari w'abagide ngiye kwigirayo ingeso mbi nk'uko hariho benshi bavyibaza ngo umuhari w'abagide cyangwa umuhari w'abascout bimeze ukunuko ariko je barampimirije ati genda mu bagide turamaze kubona bateye imbere turamaze kubona abagize ico bavamwo mu buzima bwabo genda nawe wige turagushigikiye
ego ico none ubona uwungutse cyane cyane uramazemo imyaka myinshi warahize byinshi ico ubona uba wubwira abandi bigeme ico bari nk'ikihe wungutse cyane cyane kuri wewe kuba muri uwo mugwi
icya mbere kuba muri uwo mugwi nk'uko natanguye ndi muto narahungukiye abagenzi batari bake ndahungukira ubumenyi atari ubwo ndonka ku ishuri cyane muhira kuko muhira hari ibyo usanga baduhishahisha kubera usanga hariho nk'imico ababyeyi usanga bagira ko mugabo umuhari w'abagide narabiharonkeye ubumenyi bwinshi bwabura nk'ibyo mbere yababwiye ufatiye ku magara meza yaba kumwe n'umwana w'umukobwa akwiye kwitwara mu kibano umwana w'umukobwa ingene akwiye kuvuga ari imbere y'abantu umukobwa ingene akwiye kwitwara haba mu buzi ibyo muhira ntibabimbarira mugabo umuhari w'abagide mu mwanya mazeyo ndamaze kubihungukira kenshi ndamaze kuhungukira ukungene ushobora kwiteza imbere jewe nyine nk'umwana w'umukobwa ntarabiye ku byo noba mfise muhira canke ibyo noba narakwiye ku ishuri ndamaze kuhungukira novuga ibintu byinshi cyane muga muri byose aho ngeze ndumva yuko hari ico nungutse kinini nk'umwana w'umukobwa
urakoze cyane tukivuga ku kibazo Benita yavuze ko yatubwiye ko hari inyungu nyinshi kuba umwigeme w'umugide mu Burundi hari inzitizi Gabela woba ubona zituma abigeme bamwe batitabira kuja mu bagide kandi hariho vyiza bashobora kuharonke
inzitizi tumaze guhura nazo aho turiko turaja gutemberera abakobwa novuga ni ababyeyi bataba babitahura neza batahura akamaro bizogirira umwana wabo kuja muri gushira hamwe ry'abagide iyindi nzitizi ni hari amashuri amwamwe usanga dushaka gushiraho imigwi y'abagide kuri ayo mashure ariko ugasanga abigisha n'abarongozi b'iryo shure ntibabitahura neza ahanini nta nzitizi nyinshi duhura nazo aho tugiye bama batwaye kenshi cyane batwakira neza kandi bakatwemerera gukora ibikorwa byacu
Benita yari yatubwiye ko hari abashobora kuba bafata nabi umugwi w'abagide babigeme bavuga ko kumbure haba harimo ingeso mbi ibyo babiva kuki
nibaza ko iyo umuntu ataramenye ikintu neza twese turagitinya umuntu ataramenye ikintu ataramenye akamaro ikintu gishobora kugira ku muntu turagitinya tugashaka kurondera aho amashyirahamwe y'abagide mayinite y'abagide benshi urasanga dukorera hamwe n'abaskuti rimwe na rimwe ugasanga dukorera mu ishure ryo mu kibano tuba tubayeho ni kubwira abantu bashobora kubitinya bakavuga ibyo bintu tuzokorana ko ari byo bizoshobora kuvamo kibazo ariko nta kindi kintu mbona cotuma abantu bavuga kutovamo ingeso mbi kuko indero baza kuharonkera ahubwo niyo iza kudutuma n'uwo yari gufata iyo nzira mbi tumusubiza mu nzira nziza tukamwereka ukuntu yokwitwara nk'umwana w'umugeme.
Benita yavuze kandi yuko yahorajamwo rimwe mu ndwi akumbure ku babyeyi bo babumva bashaka kumenya ingene izo nama ziba zimeze bakumva koko yuko atangiso mbi baba bagiyemo tubwire bimwe mu byo bagira iyo bagiye nko mu nama hatangura inyigisho bagira bijyanye no kuririmba gutamba ama activity muri make aba hari ni nkaya
aho mu makoraniro y'abagide tuba dufise abagide bakorana bivanye n'imyaka yabo hariho umugwi w'abana bato bitwa abadange honnête kuva ku myaka itandatu gushika ku myaka 11 hakaba umugwi wo kuva ku myaka 12 gushika ku myaka 15 bitwa abagide hakaba n'ubundi mugwi wo kuva ku myaka 16 gushika ku myaka 18 yitwa ESA hakaba n'ubundi mugwi wo kuva ku myaka 18 ku myaka 25 iyo tugiye guhura turaja hamwe bamwe bose bijyanye n'imyaka yabo bakaba bafise umuntu abatwara umugwi umwe ufise umuntu abatwara yabateguriye inyigisho zijanye na bya bintu umushyirahamwe ry'abagide bashizeho umwe wese akeneye kwiga bivanye n'imyaka agezeko kuko indero y'umwana w'imyaka 12 ntijanye n'indero y'umwana w'imyaka 20 umwe wese arafise urutonde rw'uwo agiye kwiga kuvuga ngo uwutwara uwo mugwi aba yateguye uwo munsi ikintu aza kubigisha agaca bigisha hama tugaheza tukaja hamwe twese biheze tukaririmba indirimbo tukaryohurwa tugakina imikino hari imikino twa dusanzwe dufise hagati yacu tugaheza mu gusezerana tukaririmba indirimbo mpuzamakungu y'abagide.
None abavyeyi bobo bararonka akaryo kukuza kuraba ingene ibintu biba bimeze bararonka akaryo kukuza kumviriza inyigisho izo arizo abana baba bariko barumviriza hari uburyo ababyeyi nabo nyene muronka akanya kabo kubatumira bakaza kwifatanya namwe
egome mu ishyirahamwe ryacu ry'abagide barahimiriza umugwi umwe w'abagide yuko baza barategura amanama ahuriramo ababyeyi mbese hakaba n'urwego rw'ababyeyi icyo bita comité de parents ruserukira abandi bavyeyi bashobora kuza barakurikirana inyigisho abana babo bagiye guhabwa.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Inshuti muduteza amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni Facile Gebeho amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.